Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Visi Perezida w'u Burundi Prosper Bazombanza hamwe na Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni barahiriye uyu munsi kwa gatatu imbere y'Inteko Ishinga Amategeko kuzatunganya imirimo bashinzwe.
Jewe ingenieur Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi ku ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa.
Uwo ni Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Jewe commissaire de police général Bunyoni Alain Guillaume mushikiranganji wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi ku ibwirizwa shingiro rya Repubulika.
Wowe ni Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Mu Burundi kandi abayobozi b'insengero barimo gufata ingamba zikomeye mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Naho mu Rwanda intumwa za Rwanda mu Nteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite zisaba Minisiteri y'ibikorwa remezo gukemura ibibazo bikigaragara mu iyubakwa ry'imihanda bidindiza ubuhahirane bw'abaturage mu gihugu. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya nimugikure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch umenyesha ko Leta y'u Burundi idatanga amakuru nyayo ku bijyanye n'ikiza cya virusi ya corona kandi ko ituma abaganga n'abaforomo badahangana mu buryo bukwiye n'icyo cyorezo. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Ishyirahamwe Human Rights Watch muri raporo yayo rivuga ko kugene Leta y'u Burundi yishyuye kuri icyo kiza biriko bituma haba ubwoba ko gishobora gukwiragira mu gihugu. Ishyirahamwe risaba abategetsi bashashira b'u Burundi gukora uko bashobora kugira abanyagihugu baronka amakuru y'ukuri afatiye ku byemezo akenewe cyane mu ntumbero yo gukingira amagara yabo. Louis Muje, umuyobozi w'ishyirahamwe Human Rights Watch mu karere ko muri Afrika yo hagati, avuga ko Leta y'u Burundi itariko ivyifatamwo neza na gato ku bijanye n'ikiza c'umugera wa corona mu gihe gukorera mu muco no gutanga ibiharuro vy'ukuri bikenewe kugira bikingira ubuzima bw'abanyagihugu. Asaba Perezida mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira igikorwa nyamukuru ivyerekeye kwishura ku kiza ca COVID hamwe no kongereza igikorwa co gupima abanyagihugu kugira bamenye uko ico kiza cifashe mu vy'ukuri mu gihugu. Ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko ryabajije abakozi bajejwe amagara y'abantu hamwe n'abahinga batari bake muri ico gisata mu ndwi zirangiye ku kugene ibintu byifashe mu Burundi. Menyesha ko ababajijwe bose basavye ko amazina yabo atomenyekana co kimwe n'ibitaro bakorera ko batangaje kubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu canke inzego zijejwe umutekano bishobora kwihora kuri bo canke kubo bakorana. Abatari bake batangaje ko ubuzima bwabo bushobora kugera imigwa mu gihe bovuga ku kugena ibintu byifashe mu gihugu bijanye n'ikiza c'umugera wa corona. Berekanye impungenge ku kwiyongera kw'ibitigiri vy'abafise ibimenyetso vya COVID-19. Bamenyesha ko ikigo c'igihugu kijejwe amagara y'abantu n'abategetsi banse gupima abanyagihugu canke gutanga amakuru y'ukuri kuri ico kiza. Igihe yarahira mu mabanga yiwe Perezida mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashimiye Imana kubitegira ibiri hasi by'abanduye COVID-19 mu gihugu. Yasavye Abarundi gufata ingingo zose zishoboka kugira birinde ko ico kiza gikwiragira. Yamara ishyirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko ryaronse amakuru ko abantu bapfa bahitanywe n'ikiza c'umugera wa corona biyongeye mu ndwi zirangiye.
Urakoze Fidel Niyongabo. Mu gihe tukiri kuri aya makuru yerekeye icyorezo cya virusi ya corona tuve mu Burundi tuza inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abanduye iyo virusi ya corona biyongereye cyane muri amezi abirashize. Thomas Kamirindi abaye inkuru irambuye.
Kaminuza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Johns Hopkins yazobereye mu by'indwara zandura yabaruye ejo kuwa kabiri abantu banduye 38,700 mu munsi umwe rukumbi. Isobanura ko yaherukaga kubona imibare minini nk'iyi ku itariki ya 9 n'iya 24 z'ukwezi kwa kane gushize bwo bari 36,400 kuri ayo matariki imwe imwe. ahantu virusi ya corona yabanje kugira isibaniro muri leta zunze ubumwe za Amerika kurusha handi nk'umujyi wa New York n'uwa New Jersey mu burasirazuba bw'igihugu harimo harasimburwa n'ibice by'amajyepfo n'uburengerazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika nka leta za Arizona, California, Mississippi, Nevada na Texas. Muri rusange leta zunze ubumwe za Amerika iri ku isonga nk'uko kaminuza Johns Hopkins ibigaragaza. Abarwaye baragera muri miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana ane naho abo imaze guhitana mu gihugu bararenga ibihumbi ijana na makumyabiri na bitatu. Naho ku isi yose abarwaye virusi ya corona bararenga miliyoni icyenda n'ibihumbi magana atatu. Abantu imaze kwica ku isi yose bo ni ibihumbi magana ane na mirongo irindwi n'umunani kandi niko imibare igenda yiyongera.
Tabasi Kamirindi, urakoze. Komeza noneho kutujyana muri Korea y'Epfo, aho umuyobozi w'ikirenga w'igihugu Kim Jong-un yahagaritse umugambi wo kohereza abasirikari ku mupaka wa Korea y'Epfo.
Ikigo ntaramakuru cya leta ya Korea ya Ruguru KCNA mu magambo ahinnye kiratangaza ko iki cyemezo cyafatiwe mu nama ya komisiyo ya gisirikari y'ishyaka rimwe rukumbi ry'igihugu yari iyobowe na Kim Jong-un ejo kwa kabiri ku ikoranabuhanga rya video conference. Uretse icyemezo cyo kutohereza ingabo ku mupaka, igisirikare cya Korea Ruguru cyatangiye no kumanura imizindaro minini cyane y'indangururamajwi cyari cyarashyize ku mupaka na Korea y'Epfo. Korea Ruguru ikoresha iyi mizindaro mu icengeza amatwara ryayo muri Korea y'Epfo. Naho Minisiteri ya Korea y'Epfo ishinzwe guhuza Korea zombi yatangaje ko Korea ya Ruguru yakuye inyandiko ku mbuga nkoranyambaga isanzwe inyuzaho icengeza amatwara ryayo rigenewe Korea y'Epfo. Korea ya Ruguru ntiyasobanuye impamvu yafashe ibi byemezo. Mu cyumweru gishize nibwo yari yatangaje ko itegura kohereza abasirikare ku mupaka. Ejo kuwa kane ibihugu byombi bizibuka imyaka mirongo irindwi ishize birwanye. Korea zombi zarwanye intambara ikaze cyane yahitanye abantu barenga miliyoni eshatu, abenshi b'abasivili, kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu kugera mu gihumbi na magana cyenda na mirongo itanu na gatatu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Aya makuru turahera mu Burundi, aho abayobozi bakuru aribo icyegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni barahiye kuri uyu wa gatatu imbere y'inama nshingamateka kuzatunganya imirimo yabo. Mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru adufitiye inkuru irambuye.
Imbere y'Imana mushobora byose n'imbere y'umukuru.
Uwatanguye kurahira imbere y'umukuru w'igihugu inama nshingamateka na nkenguza amateka hamwe na sentare yubahiriza ibyirizwa shingiro n'icegera cy'umukuru w'igihugu.
Jewe ingenieur Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi ku ibyirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa.
No mushikiranganji wa mbere yabigenjeje gutyo afashe ibendera y'igihugu n'iy'ubumwe nk'uko wamutanguriye yabigize.
Jewe komisiyo de polisi jenerali Bunyoni Alain Guillaume mushikiranganji wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi ku ibwirizwa shingiro rya Repubulika.
Irwanda yo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko agenga igihugu, abo bategetsi babiri biyemeje kwirinda ico cose coza gicanisha mu Barundi, kwirinda ivyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko, guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu, hamwe no gukingira imbibe z'igihugu. Abo bategetsi bari bemejwe kuri uyu wa kabiri n'abashingamateka hamwe n'abakenguza amateka bisabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Haba mu kubemeza canke kwakira indahiro zabo, abashingamateka baturuka mu mugambwe Sanal utavuga rumwe na leta siho bari. N'utwara uwo mugambwe Agaton Gwasa asanzwe ari cegera ca mbere c'ubutwara inama nshingamateka siho yari. Terence Manirambona avugira uwo mugambwe akaba n'umushingamateka w'uwo mugambwe arasigura igituma.
Carahishijwe ibikozwe rero mu mpisho nta n'akamaro k'ibimurajayo mu gihe bikozwe mu gihe nkaberogo bunyuranye n'amategeko yuko inama nshingamateka ikora. Ariko kandi birasangaje no kumva ko nkabe n'icyo kiba abategetsi bakomeye kumwe nka bene nabo kwemezwa imbere y'ugwego rushatoshobora gukurikirana uko byaha usanzwe ihari uno munsi irikeranyiza ikiringo cyayo iza yaba boje bakemezwa n'amashinga y'amateka cyangwa inzu z'amateka zizokurikirana ibikorwa byabo nk'uko amateka bitekanye ariko siko byagenze umva rero harimo agahagarikanye cyane.
Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda arahumuriza akavuga ko igikorwa bakoze kuva kuri uyu wa kabiri cisunze ibwirizo wa shingiro
abari bashatse kuvuga bati inama nshingamateka irikiragenda niyo raiza cyane bitore mu bisanzwe bavuga parlement na naho bavuga ngo parlement nouvellement élu oya bavuga parlement iyo bavuze parlement rero iyo ari urwego rwatowe rutararangiza ikiringo no kuvuga ko rurangura ibikorwa kuri kwamye
naho biruko leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ntiwumuriza bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu abenshi bibaza igituma hagenywe wahawe bihano na Amerika n'ibihugu bya Buraya kubera uruhara yo bageragize mu nyango ry'agateka kazi na muntu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 Maître Janvier Bigirimana aserukira umuhari mpuzamakungu uharanira ko ibintu bihinduka turunora page yahungiye Buraya
harimo kwerekana yuko guverinoma yiwe igiye kubandanya ivyo nkuru nziza yakoze narya tuzi yuko ubu Bunyoni yarasanzwe soma mbike na nkuru nziza ubundi butumwa bugira kabiri kumbure bishobora kuba bijanye n'ukwerekana yuko umugambwe CNDD-FDD ukiri hamwe ubutumwa bugira gatatu novuga yuko ari ubutumwa bunababaje cyane ku bantu bahohotewe ku bantu babuza babo ku bantu bacinyijwe bangajwe n'intwaro bishobora gutuma abatavuga rumwe na leta babandanye bahohoterwa tukibaza yuko ivyo gutahukana impunzi byovyo bisa nk'uko bicaye bakure nk'ukwezi ivyo kwibaza yuko nk'uko ndayishimiye yabivuze ngo baho leta mvyeyi byovyo bica biba nk'umugani.
Abo bategetsi bamaze kurahira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye asohora ingingo zibiri zibagena mu mabanga yabo. Ibibanza by'icegera ca mbere n'ica kabiri vy'umukuru w'igihugu vyarafutswe n'ibwirizwa shingiro rishasha. Abahora muri ivyo bibanza Gaston Sindimwo na Joseph Butore bagiye kuba bashinga amateka baserukira intara bavukamwo arizo igisagara ca Bujumbura kuri Sindimwo n'intara ya Cibitoke kuri Butore. Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Tukiri mu Burundi abayobozi b'insengero mu gihugu barimo kongera ingamba bafatira abayoboke babo mu kwirinda virusi ya corona kurusha uko leta irimo kubikora. Ibindi kuri iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi murabigezwaho na mugenzi wacu Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Gukaraba mu ntoke imbere yuko abantu binjira mu masengero cyane mu misigiti nkuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bubitegeka biri mu bimaze kumenyerwa hambavu y'ivyo mu masengero amwamwe ya Ekleziya Katolika cyo kimwe n'abaporoti bariko barongereza amategeko kuri utayo leta ihimiriza mu banyagihugu. Amwe mu maparuwase nka Bururi yarafashe ingingo zo kwicarika abakirisu basize imetero hagati yabo. Iyi ngingo itangwe kugenderwa ko mu maparuwasi menshi inyuma yaho bigaragaye ko hari umupadiri mugenzi wabo Padiri Clovis Nishimwe wo muri paruwase ya Rumonge yahitanywe n'uwo mugera haraheze indwi n'ubwo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu utamuvuze. No mu maparuwase yo muri diyoseze ya Bujumbura nayo nuko nyene paruwase Kanyosha yarasanuye isengero kugira ironke ahigabaniriza intebe zirundanye mu isengero bagira ko bongereza imisa zijya kuri zitanu zahora kuri zine. Abana babaye barahagarikwa kuza gusenga kuko bigoye ko bakurikiza amategeko. Padiri Mugiraneza Toma ayirongoye arasigura izindi ngingo zafashwe kuramwe mu maradiyo akorera Bujumbura.
Hari n'izindi ngingo twafashe mugabo n'izo batubiye haba muri leta haba muri Ekleziya Katolika zo kureka amanama adakenewe zo kutagenderanira ngo tumve ngaha tuje mu yandi madiyoseze tuje kuramukanya canke baze kuturamutsa kuko yoba intango inyenda muvano yo guhana ico kiza.
Amakuru duhabwa n'abakunzi b'ijwi ya Amerika nuko mu masengero yaba ayabaporoti nka Life Center iri muri karitsiye Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura naho ne igerageza gutandukanya umuntu n'uwundi iyo bicaye mu isengero. Ku isengero y'umwungere mwiza Bomberge mu buraruko bw'igisagara naho ni nkuko amakuru duhabwa na bamwe bahasengera nuko hari misa zibiri abantu barenga ibihumbi ndwi bahasengera bagabuwe mu kubiri bivanye n'uko iyo sengero isanzwe itunganijwe mu burongozi bw'abakristu gutyo abakristu ntibaheza ngo bahurire mu misi imwe ikindi abakristu ntibagiherezanya gakoko batangira mu imperezwa nk'uko vyahora barahaguruka bakagasangaho kashizwe kugira batereremwo imperezwa zabo bamwe mu bakristu bayaze n'isoko ryacu ariko batatanze ijwi bavuga ko bashimizo ngingo zafashwe masengero amwamwe kuko zituma baje gusenga atamakenga bafise yo kuhandurira umugera wa corona mwishira hamwe rihurikiyemwe amasengero amwamwe CNB babona ko ari ngombwa indongozi z'amasengero zitaye hamagara y'abantu umunyamabanga mukuru muri yo shira hamwe Silvestre Bizimana yabivuze mu nama yabaye kuri wa gatanu uheze mu guhimiriza abajejwe intwaro ku ngingo zo gukwirikiza amabwirizwa y'isuku
mu bintu amashengero n'amadini bajejwe harimo n'iby'amagara y'abantu kuko umuntu kubemera tuvuga ko umuntu akwiye gutera imbere mu buryo bw'impwemu umushaha n'uburyo bw'umubiri mu rurimi rw'abanyamahanga rw'igifaransa le développement holistique no kuvuga umuntu atera imbere mu bico byose hama kandi twisunze na Yesu yari afise ministere yo gukiza abantu yarasengera abantu hama kandi ntidushobora kuvuga ubutumwa ngo abantu babwumve bagwaye ubutumwa dutanga nuko hari inyigisho nyinshi zica ku binyamakuru ico bita les réseaux sociaux tugahimiriza abantu ko badakwiye gukurikirana inyigisho zica kw'ibyo binyamakuru kindi twagomba gusaba nuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bukwiye kuza buratanga inkuru kenshi kenshi kugira ngo abene gihugu bamenye uko ibintu byo kugwanya ico kiza biriko biragenda
ariko rero amasengero menshi biracagoranye gushiraho ingingo zituma abantu bategerana no mu misigiti y'abayisilamu nubwo basenga bafukamye agahanga karaba hasi bakanacishamwo bagahagarara babegeranye ku mirongo basanzwe batonda ko zimwe mu nsiguro zitangwa na bamwe mu ndongozi z'amasengero n'ubuto bw'amasengero bigatako ntibashobora gukora imisa nyinshi kubera ubukene bw'abayisoma umunyagihugu atashimye gutanga ijwi ku isoko ryacu abona ko heshi mu masengero abantu bakirundana kubera leta itarashinga nk'itegeko ko abantu bategerezwa gusiga imetero hagati yabo no kwambara agafukamunwa nk'uko vyashinzwe n'igisata cha ONU cita amagara y'abantu OMS umwe mu ndongozi z'umusigiti na wabona ko bitoroshe gutandukanya abantu bagiye gusenga mu gihe basanzwe batama babikurikiza mu manza zikibandanya zikogwa nk'iz'ubugeni canke izo kuganduka vyongeye iyi ndongozi ibona ko atamakuru baronka ahagije kugira bashobore kuyabwira abo barongoye ariko bamwe bamwe barigwana ko amakuru dukura ku isengero ry'umwungere mwiza Bomberje nuko kuri wa kabiri windwi iheze bikoze kuri umwe mu baganga bahasengera kugira asigurira bamwe mu bakristo barongoye abandi mu migwi ikoranira mu makartiye ibijanye n'uwo mugera n'ingene woshira mu mwete wo kuwirinda kugeza ubu abantu bamaze gutangazwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ko banduye umugera wa corona baharugwa ku 144 ariko amakuru dukura mu banyagihugu nuko harabo bibaze kugaragara ko banduye umugera ariko ntibatangazwe n'ubushikiranganji mbere hakabamwo n'abumaze guhitanira ubuzima bwabo
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wasohoye raporo ivuga ko leta y'u Burundi idatanga amakuru ashingiye kukuri kubijyanye n'icyorezo cya virusi ya corona. Uwo muryango uvuga kandi ko iyo leta idutuma abaganga n'abaforomo bahangana mu buryo bukwiye n'icyo cyorezo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye mu kanya gashize na Emery Pacifique Igiraneza uyoboye umuhari w'ibikorwa nkundagihugu Mapu Burundi Buhire ari mu gisagara cya Manchester mu gihugu cy'Ubwongereza. Atangira avuga uko abona ibyatangajwe na Human Rights Watch.
Iyi raporo ya Human Rights Watch ni raporo ije ivuga byinshi cyane mu byo twavuze kubera yuko ibi babigira babanje gufata umwanya babajije abarundi benshi, ariko twe turabarundi tubibamwo ibishika tubibona. Dufise inshuti n'imiryango muri ico gihugu abandi babayo, ni ukuvuga yuko ibi byose bigwa muri iyi raporo ni ukuri gusa. Mu gihugu c'u Burundi iyi ngwara ikikiza cari gikwiye guhagurukirwa, hakaboneka abahinga koko babimenyereye bofasha leta y'u Burundi, kuko biragaragara yuko leta y'u Burundi uretse ko yabifashe minenegwe itazi neza n'ibikwiye bikeneye gukogwa. Kubw'ibyo yorekera ikibanza abahinga b'abarundi n'abanyamahanga bubafasha, kuko mu by'ukuri iyi raporo murabona namwe yuko iteye ubwoba ibabaje, kandi u Burundi bwari kuronka ubufasha nk'ubw'ibindi bihugu byose bimeze nk'u Burundi vyaronse.
Ariko leta y'u Burundi iravuga ko yashizeho uburyo bukwiye bwo guhangana n'ico kiza mu gutanga inyigisho zikenewe ku bajejwe amagara y'abantu, mu kugerageza kupima abantu, gutanga ibikoresho byo kwikingira ku bajejwe amagara y'abantu, hamwe no gufasha abanyagihugu kugerageza kwirinda kuwo mugera ukwiragira. Ku bwanyu ntibikwiye no kubw'iyo raporo ibinebagura?
Mu by'ukuri leta y'u Burundi cyane cyane abanyepolitike ibyo bavuga yuko bafashe ingamba zikwiye ni imvugo yo guhenda abanyagihugu, ariko abanyagihugu urabona yuko atari byo. Henda guhe akarorero, uvuga gute yuko mu gihugu c'u Burundi wafashe ingamba zikwiye mu kiza candurira kwegerana, ariko utigeze ufata ingingo zo kuza abanyagihugu kwegerana? Mwarabonye ingene mu gihe cimye yamamazo y'amatora abanyagihugu bagenda bafatanye binjanyemwo nk'amafi. Mwarabonye yuko iyo ngendo yabandanije mu gihe cy'amatora. Mwarabonye yuko iyo ngendo yabandanije mu gihe cyo kwimika umukuru w'igihugu mushasha. Ni ukuvuga yuko ko kuvuga ni kimwe gushira mu ngiro kikaba ikindi. Rero biragaragara abaganga tuvugana baratubwira yuko atabikoresho bafise byo kwikingira bo nyene ubwabo, hari ibikoresho bagomba kuronka bidasa n'iby'abanyagihugu bakoresha mu kwikingira, nta bihari ibyo bikoresho. Ibintu bikenegwa kugira ngo imiti ikoreshwa mu gupima iboneke nta biriho. Murazi yuko ariho n'ibitaro abatwara ibitaro bandikiye leta bayinginga bati duhe ubufasha kugira ngo dupime abantu, kuko turafise abantu bafite ibimenyetso. Ntaco bigeze bishugwa kiretswe gutukwa ku mbuga angurukana bumenyi n'abaserukira leta. Mu make rero ni imvugo yo kubesha. Ico twohanura abarundi ni ukwiba ko kwikingira ku buryo bufata basi impanuro z'ishamwe mpuzamakungu z'amagara y'abantu, kubera yuko leta yoyo biragaragara ko kungure idashaka ko imenyekanisha ibara riri koreragwa mu Burundi, kuko twese turafise ababanyi, turafise inshuti zimaze kwicwa n'iki kiza mu gihugu c'u Burundi, ariko leta bemera ko bubahuka ngo babivuke.
Leta iravuga ko yashizeho n'umurongo udatangisha amafaranga abantu bashobora guhamagara ko mu gihe bafise ibyo bibazo bibaza ko bafise nk'uwo mugera. Uwo murongo wo gukora
uretse ko abo tuvugana benshi bagerageje guhamagara uwo murongo byabagoye kuronka ubafasha. Jeje nyine ubwanje uno munsi nyine nahamagaye ujya murongo ntiwarengana, sinzi yuko ari kubera nari kure. Ariko icyo novuga nuko naho hatobaye umurongo abanyagihugu barazi aho baja bakeneye ubufasha bwo kwa muganga. Ikibabaje nuko aho kwa muganga ubwo ubufasha butariho.
Leta gushika ubu yemeza gusa abantu 144 ko ari bafise umugera wa corona, gihe umuntu gusa umwe ariwe amaze gupfa. Ibiharuro nk'ivyo mubibona gute?
Leta irafise ububasha bwo gusohora ibiharuro byose yifuza, kandi kenshi ibiharuro benibi biba birimo imvoza politike zituma bitangwa uko byatanzwe. Ariko reka ndakubwire, twebwe mu muharima Burundi buhire twarigeze kugira umwimenyerezo, abantu bamwe bamwe bakabaza bateranya abantu bazi bo nyene ubwabo, abantu bari proche nabo bafise ibyo bimenyetso bagwaye bari mu bitaro, hanyuma dusanga birarenga ibitigiri byariho ico gihe. Ariko ico ngomba kuvuga niki, nuko ugiye ukabaza abaganga, urabibona muri raporo ya Human Rights Watch, abaganga bafise ubwoba bwo kukubwira, bavuga bati turabivuze ariko ntudukwegere ngo utuvuge, kuko leta yarabujije yuko ibi bintu bimenyekana. Muri make rero, isinzi ry'abantu bariko barapfa mu gihugu cy'u Burundi bafise ibimenyetso bigaragaza iyi ndwara ya COVID, mugabo kubera badapimwa ntibishobora kumenyekana mu gihugu. Ukurikije raporo ya leta y'u Burundi, birateye ubwoba kuko bakubwira yuko hafi Burundi bwose iki kiza atakirimwo. Mugabo iyo turavye muri raporo y'u Burundi, bakubwira ko intara nka za Rutana, Bururi, Ngozi, Muyinga, ibi ata umuntu n'umwe yoba agwaye iki kiza coronavirus. Ariko waraba ibinyamakuru nka SOS Media gisanzwe kiri Burundi, ugasanga kikubwira yuko imuyinga ibara ryaguye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu imuyinga, basaba yuko boronka ubufasha bubafasha gupima iyi ndwara. Murabona muri iyi raporo Ingozi yuko muri prison no mu bitaro by'Ingozi hariho ibimenyetso nk'ibi by'abantu benshi bagwaye. Ariko waraba kuri raporo ya leta y'u Burundi, izi ntara zose zirera, nta mumwe agwaye arimo.
Mu kwezi kwa kane leta y'u Burundi yashizeho ibyo isaba ko ibibanza bijejwe ubuvuzi byo kurikiza mu kwishura kuri COVID-19. Yamara muri iyi raporo ndabona ya Human Rights Watch ivuga ko abaganga batangaza ko babibwiwe mu kwezi kwa gatandatu, ku bwanyu ni kubera iki byafashe ico gihe?
Kingene amategeko atangwa mu bisata byose bya leta. Nivyo kuri ko leta y'u Burundi yatanguye gufata ingingo no kwita zibayabaye zidakwiye kuva mu kwezi kwa gatatu, kandi hariho amatangazo yabaye. Ariko abajejwe ibisata byo mu magara y'abantu ntibigeze bahabwa urukurikirane rw'ingene ibintu bigiye gukogwa n'ibikoresho bashaka kuba bafise kugira ngo bashobore kugwanya iki kiza. Aha rero angira ngo iyi raporo icyo ishaka kuvuga ni uko abantu bamwe bamwe bo mu magara y'abantu, cyane cyane abakora kuri iyi ndwara mu buryo buhafi, baronkejwe ibyo bagomba kumenya inyuma cyane yuko amatangazo ya leta ashiraho ingamba bari bafashe ubwa mbere, inyuma cyane yuko ibyo byari byabaye. Ni ukuvuga yuko hagati yuko leta itangaza mu kwezi kwa gatatu nuko igerageza kubegeranya ngo ibasigurire icyo bokora, haciye amezi menshi batazi icyo bari bukore n'icyo bareka. Ariko rero abaganga b'Abarundi n'abaganga babyize n'abaganga barose icyo bafasha bari kugira icyo bashitse ko murazi yuko leta yateye akagere ishamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu, aribo bantu ku isi yose bariko barafasha ibihugu mu kugira ubumenyi bukwiye bw'ingene bogwanya ikiza. Murumva rero yuko abo baganga baratereranywe bateranwa na leta, babura uwo bambaza, nico gituma tontangaza raporo ivuga yuko ataco bafashije.
Indongozi z'amasengero mu Burundi zataca Ekleziya Katolika ziravugwa ko ziriko zirongereza uburyo zifasha kubo zirongoye muntu mbere yo kwirinda umugera wa corona. Mwibaza ko uruhara abafise igihugu kw'ivyo bishobora gufasha mu kugerageza gutuma ico kiza kidakwiragira kurushiriza mu gihugu?
Ekleziya Katolika cyo kimwe n'abandi bose bayoboye amadini mu Burundi n'abantu bafise uruhara rukomeye cyane 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 muri ibi bintu byo kwirinda ibiza byote bigahitana abanyagihugu. Muranze yuko amareta yose uko yakurikiranye yamye yifashisha aba bantu mu kugira ngo ashikirize inyigisho zijanye n'amagara y'abantu.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Nshuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika, hano dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimiye ko mwateze amatwi, nshimiye kandi n'abagenzi banjye babigizemo uruhare aho baherereye hose mu ngo zabo. Ku buhanga bw'ibyuma wadufashije gushyira hamwe ibiganiro ni Fasil Gebeho. ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe, mukomeza kandi kubahiriza ingamba zafatiwe icyorezo cya virusi ya corona.